Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwabonye bucya, ni Eugenia Mukankusi basuhuza, bahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Igirimana.
Mamfeje ni turahera muri Ethiopia. Abajeje umutekano ba leta ya Ethiopia bavuze ko bafashe bongera barafunga abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatigrinya baharugwa mu majana bakekwa kuba bashigikiye abarobere bo mu muhari TPLF rwanya leta. Ibi ni mu gihe umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken asaba impande zose gusubira inyuma bagahagarika imigwano. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku ruhande rwaryo ririko rirasaba ko abakozi baryo batari bake hamwe n'abashoferi b'amakamyo ya PAM bafashwe barekurwa. ONU ivuga ko ihagarikwa ry'abo bashoferi ari ikindi kije gusubiza inyuma utwigoro twayo n'utwo mashyirahamwe y'abagira neza. Aba bariko baragerageza ko ibifungurwa byoshikira abanyagihugu bo mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia. ONU ivuga kandi ko atamfashanyo zirigera zinjira muri iyo ntara kuva leta ya Ethiopia itanguye kugaba ibitero by'indege ku itariki ya 18 y'ukwezi kw'icumi. Naye muri Sudani, Generali Abdel Fattah al-Burhan yafashe ubutegetsi ejo ku munsi wa kane yaragenye akanama gashasha yasubirije akahura kazorongora igihugu ibyifata kibanza inyuma ya kudeta y'abasirikare yabaye mu kwezi guheze. Iri tangazo ryo kugena abategetsi bashasha bibaye hasigaye iminsi ibiri ngo habe imyiyerekano simusiga y'abadashyigikiye iyo kudeta. Ubutegetsi bushasha buvanzemo abasivile n'abasirikare n'abasivile baharaniye ubwigenge n'impinduka bagize uruhara mu ikugwa rya al-Bashir bashyizwemo. Muri Afrika kandi ni muri Central Africa imigambwe ikomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ejo ku munsi wa kane ko yiteguye gusubira mu biganiro bitumbereye kurangiza intambara imaze imyaka 8. Bavuga ariko ko byoba mu gihe leta yohagarika gukurikirana abashinga amateka babo batatu. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yikuye muri ibyo biganiro mu ndwi zibiri ziheze bagiriza Perezida Faustin Archange Touadera gushaka guhagarika ubudahangarwa bw'abo bashinga amateka. Leta ivuga ko bariko baratohozwa ko ku ruhare baba baragize mu gukorana na François Bozize uwo leta yagiza kuba inyuma ya kudeta yageragejwe mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko iburizwamo. Hanze y'umugabane wa Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihanura Abanyamerika kuva muri Haiti ku mvo z'umutekano muke hamwe n'ubukene burenze bw'igitoro. Ubukene bw'igitoro bwagize ingaruka ku bitaro n'amavuriro, ku mashuri hamwe no ku mabanki. Iri gabisha ryasohowe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa Amerika rije mu gihe leta ya Haiti n'igipolisi cyananiwe guhagarika imigwi y'abagizi ba nabi bamaze indwi zitari nke barazibiye kw'ibitoro bishikanwa ku masitasiyo. Hambavu y'aya makuru, abategetsi ba Amerika n'aba Haiti baracyakorera hamwe bagerageza ko barekuza abamisiyoneri 17 b'Abanyamerika banyururijwe muri icyo gihugu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping byitezwe ko bazoganira mu ndwi za hakoreshejwe ubuhinga bwa video nk'uko imenyesha makuru bitari bike byaha muri Amerika byatanguye kubinuganuga. Ni mu gihe ibyo bihugu bitunze ibigwanisho bya nikleyeri bitarabana byiza muri iki gihe, abategetsi ba Amerika bavuze ko uyu mubonano uri mu twigoro two gukinga kw'ibi bihugu byinjira mu ntambara y'ubudandaji, ibikorwa bya gisirikare hamwe n'ibindi bibazo. Abo bategetsi babiri baheruka kuvugana ku itariki y'icyenda y'ukwezi kw'icyenda aho baganiriye ku bibazo by'ubutunzi, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ikiza cya COVID-19 nk'uko byavuzwe n'umwe mu bategetsi bo hejuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. mu Rwanda urukiko rukuru rwayirukatiye umunyamakuru Cyuma Hassan igifungo cy'imyaka 7 abanyamakuru bagenzi be banenze icyo cyemezo
ni cyemezo cyabaje ni intambwe ikomeye yo gusubira inyuma ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda ni intambwe ikomeye yo kuza nabandi kumva ko babasha gukora kuvugira rubanda kuvuga ibitagenda
uyu ni John Williams Ntwari umuyobozi w'ikinyamakuru irememews.net muri Tanzania abagizi ba nabi baraye bishe umwe n'igihugu mu nkambi y'abarundi ya Nduta banamwibye amashiringi 50,000 mu rwego rw'amajonjora y'igikombe cy'isi 2022 kizakenerwa muri Katari mu mukino w'umupira w'amaguru I Kigali ikipe iserukiye igihugu cya Mali yarayitsinze amavubi yo mu Rwanda 3-0 aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika mu Rwanda urukiko rukuru rwayiruhamije Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan ibyaha 4 birimo icyo gusagarira inzego z'umutekano rwamukatiye igihano cyo gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 y'u Rwanda mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye isomo ry'urubanza
amanza fashikemezo polisi libe abantu rwose abantu turi kumwe bose baba boshye najya ngo umuntu abarize rwose basanze ndi mu nzu dukusinga ibintu gukora niteguraga kujya kuba nafungwa nari ngiteguye
ku murongo wa telefone n'ijwi ritabaza umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné wakunze kwita Cyuma Hassan yabwiraga ijwi rya Amerika ko yarasumbirijwe n'inzego z'umutekano ni nyuma y'icyemezo cy'urukiko gitegeka ko ahita afatwa agafungwa kubera ibyaha yahamijwe n'urubanza umucamanza yafasheho icyemezo uribwa atari mu rukiko mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga umushoferi w'umutwara mu kazi n'abandi bakunze kubafatanya mu kazi itangazamakuru n'abandi bari baje kumva icyemezo cy'urukiko umucamanza mu rukiko rukuru yabanje kwibutsa ko umunyamakuru Niyonsenga na Fidel Kuradusenge bareganwa bari bagizwa bere ku rwego rwa mbere ku byaha byose baregwa mu byasuzumye harimo kumenya niba umuyoboro wa YouTube Ishema TV acishaho amakuru nk'umunyamakuru utari wanditse mu buryo bwemewe n'amategeko n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB urukiko rukuru nabwo rwemeza ko koko Ishema TV yari yanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko hari n'ibihamya gusa umucamanza avuga ko abakorera Ishema TV nk'abanyamakuru b'umwuga bo babyiyitirira ashingiye ku mategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda n'amategeko agenga urwego rw'abanyamakuru bigenzura umucamanza yavuze ko umunyamakuru Niyonsenga yakuza amakarita y'itangazamakuru atabifitiye ububasha aravuga ko yagumbye kuba yaraganye urwego rw'abanyamakuru bigenzura bakamuha ibyangombwa bimwemerera gukora itangazamakuru mu buryo bwa kimwuga kuko mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko ushyira ibintu kuri internet wese abyemerewe ariko atiyise umunyamakuru w'umwuga urukiko rwavuze ko kuba Niyonsenga yaratanze amakarita yanditseho Ishema TV yarahawe uburenganzira n'ikigo RDB bitari ikibazo ahubwo ko we yabise abanyamakuru yavuze kandi ko bw'abanyerondo bo mu murenge wa Gisozi ari naho yabaga icyo gihe mu kwezi kwa kane 2020 bamufataga mu gihe cyo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 yabatutse ababangamira mu kazi umucamanza yamuhamije ibyaha 4 icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kwiyitira umwuga w'itangazamakuru gukoza isoni inzego z'umutekano n'icyaha cyo gutambamira imirimo yategetswe mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru ntiyagiye kuri icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa imyaka 8 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga bukifuza ko nyuma yo kumuhamya ibyaha yahita afatwa agafungwa kuko ibyaha umurega nyuma yo gufungurwa yakomeje kubikora kandi bifite uburemere kuri rubanda umucamanza yavuze ko ibyaha umunyamakuru Niyonsenga yakoze bigize imburirano imbonezabyaha kandi ko nyuma yo gufungurwa atabihagaritse yamukatiye gufungwa imyaka 7 muri gereza n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga kandi ategeka ko ahita afatwa agafunga urubanza rukimara gusomwa mugenzi we Kuradusenge we yagize umweru urukiko rwavuze ko byose byagizwemo uruhare n'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné kandi ko nta bimenyetso by'ubushinjacyaha kuri komeza usenge ku murongo wa telefone mbere y'uko atabwa muri yombi umunyamakuru Niyonsenga yabwijwe irya Amerika ko atanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza
mu by'ukuri icyemezo cy'urukiko ntabwo nyishimiye mu buryo bugaragara kandi bwagaragara buri wese kuko ntabwo wenda nagiye mu rukiko ariko bavugiye ko bahamije ibyaha 4 kandi ndegwa ubujurire byari ibyaha 3 kwibaza impamvu rero babigize 4 ubwo ibyo bindi sinzi aho byavuye mu by'ukuri kuko ntabwo gikurikiza amategeko kandi nta nubwo urukiko rwashingiye kumenyesha twatanze.
Kubwo umunyamakuru Niyonsenga we arasanga na magingo ay'ibyemezo kubiri kumufatirwa bigamije kumubuza ubwisanzure mw'itangaza makuru.
Njano kuva kera na kare nafunzwe nta cyaha nakoze mu cyamanza wa mbere y'ibyemezo ko nta cyaha nakoze ahubwo byari byakozwe mu gambo yo kunchechesha ubidakomeza gukora inkuru dukora zitubwa zikakaye ziba zigaragaza ibitagenda neza byakozwe n'ubutegetsi cyangwa se bari mu nzego z'ubutegetsi bari bazi ko nzacika intege babona sinshisha intege ko ari mu buryo kunchechesha babonye nasekekere nk'uko babishakaga bakoresheje inzira zabo n'ubushobozi bwabo ko nafungwa kugira ngo nyine uwo mugambi wabo kunchechesha mu bikorwa. Ndabasize icyuho gikomeye mu itangazamakuru kuko ninjye munyamakuru umwe rukumbi warusigaye mu Rwanda nkora inkuru zitagenda.
No ku munyamakuru bimaze n'igihe bwana John Williams Intwari umuyobozi w'ikinyamakuru irene.news.net na Pax TV akavuga ko icyemezo cy'umucamanza kirushaho gukandamiza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ni icyemezo kibabaje, ni intambwe ikomeye yo gusubira inyuma ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, ni intambwe ikomeye yo kubuza n'abandi kumva ko babasha gukora kuvugira rubanda kuvuga ibitagenda ibyo byahindutse cyaha. Ndahamya sinshidikanya ko iyo abadakora inkuru z'ubuvugizi abandi batisukira ntabwo icyemezo cy'uko kiba cyabaye kigenza gitya. Niyo afungurwa akagenda akajya mu murongo wa wundi bise the media we want itangaza ko twifuza rya rindi rishima risega risigiriza n'ubujuje ntibabwarabayeho.
Umunyamategeko Gatera Gashabana wunganira umunyamakuru Niyonsenga yabwiye Ijwi rya Amerika ko atarabasha kubona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko kugira ngo abashe kuba yagira icyo ayitangazaho, gusa yemereye Ijwi rya Amerika ko bazahita bajurira iki cyemezo. Umunyamakuru Niyonsenga Dieudonne bakunze kwita Cyuma Hasani yafunzwe bwa mbere mu kwezi kwa kane 2020 ariko nyuma y'umwaka aza gufungurwa agizwe umwere ku rwego rwa mbere. Niyonsenga kugeza ubu yiyongereye ku bandi banyamakuru bane bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru, barimo abanyamakuru batatu ba Iwacu TV bamaze imyaka itatu bataraburana ndetse na bwana Theoneste Nsengimana wa Umawavu TV uherutse gufungwa. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika ikigali.
Tukiri mu Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Celestin Mbala Nsense n'intumwa ayoboye bari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri i Kigali. Ibiganiro barayi bagiranye n'abasirikare bakuru b'u Rwanda byibanze ku mutekano wo mu karere. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumita Kabuye.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda avuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Congo General Celestin Mbala Nsense n'intumwa ayoboye babonanye ku munsi w'ejo n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura. Nubwo ibi biganiro byabereye mu muhezo, itangazo dukesha uruhande rw'u Rwanda rivuga ko ibiganiro by'aba bayobozi byibanze ku mutekano mu karere n'ubufatanye mu kurwanya imitwe y'iterabwoba. Uyu musirikare mukuru w'ingabo za Congo asuye u Rwanda nyuma y'iminsi mike habaye igitero cyagabwe nabo bivugwa ko ari abo mu mutwe wa M23 muri teritwari ya Rucuro mu ntangiriro z'iki cyumweru. Abajijwe ku kibazo kijyanye n'ibirego bimaze iminsi bivugwa by'uko umutwe wa M23 wagabye ibitero muri Congo uturutse ku butaka bw'u Rwanda, General Munsense yirinze kugira byinshi abivugaho.
Disons que pour l'instant, les accusations sont fusées de partout et nous avons laissé le temps aux commissions.
Aragira ati twabihariye itsinda ihuriweho n'ingabo z'ibihugu byo mu karere zigenzura imipaka ngo rikora akazi karyo hanyuma ritumenyeshe uko bihagaze. Itangazo FARDC yasohoye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ryemeje kwinyeshyamba za M23 arizo zagabye ibitero mu gace ka Cunzu na Runyoni. Avuga ku biganiro yagiranye n'abagenzi be bo mu Rwanda, General Munsense yavuze ko byari bigamije kungurana ibitekerezo ku bijyanye no kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu karere. Yagize ati itsinda ryacu riri mu biganiro bigamije kurebera hamwe ingamba zashyizweho n'ibihugu mu kurwanya imitwe y'iterabwoba n'ibindi bibazo by'umutekano byambukiranye imipaka. Ibi bijyanye na gahunda umuryango wa Afurika yunze ubumwe wihaye wo kurwanya ibintu byose bibangamira iterambere. General Munsense yongeyeho ko ibiganiro byanagarutse ku kurwanya imitwe yitwaje intwaro ku mipaka y'ibihugu byombi byose bigamije neza iterambere ry'abaturage b'ibihugu byombi. Usibye itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo, ntacyo abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda bigeze bavuga kuri uru rugendo. Nubwo uyu muyobozi w'ingabo za Congo avuga ko bategereje raporo y'itsinda ry'ingabo zigenzura imipaka y'ibihugu kugira ngo bamenye neza bateye Congo naho baje baturuka, hari amakuru yagiye atangazwa na bamwe mu bayobozi mu gihugu cye avuga ko abarwanyi baturutse ku butaka bw'u Rwanda. Ibi byatumye u Rwanda rusohora itangazo ryamagana aya makuru ruvuga ko ari icengezamatwara rigamije gutesha agaciro umubano uri hagati w'ibyo bihugu uko ari bibiri. Twibutse ko mu mwaka w'2013 aribwo umutwe wa M23 waneshwaga ugashyira intwaro hasi. Icyo gihe abarwanyi babo bamwe bahungiye mu gihugu cya Uganda, abandi bahungira mu Rwanda. Kugeza ubu bahungiye mu Rwanda bashyizwe mu nkambi yo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Aba bavuga ko bategereje ko guverinoma ya Kongo ishyira mu bikorwa amasezerano bagiranye yatumye bahagarika imirwano. Iyi mirwano iherutse mu karere ka Rutshuru yatumye abantu babarirwa mu bihumbi bari basanzwe batuye ahitwa Bunagana bahungira mu gihugu cya Uganda. Itangazo dukesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya HCR rivuga ko abarenga 111 bari bahungiye mu gihugu cya Uganda, ariko HCR igakomeza ivuga ko benshi bamaze gusubira iwabo nyuma y'uko hagarutse ituze. Umutwe wa M23 washinjwe ibyo bitero wo urabihakana. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Tanzania abagizi ba nabi baraye bishe umwenegihugu mu nkambi y'Abarundi ya Nduta banamwibye amashiringi 50,000. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin arabaha inkuru irambuye.
Ibyo byemezwa n'umurongozi mukuru w'ikomine Kibondo Colonel Agre Magwaza mu nama y'impunzi n'abaturanyi bazo mu nkambi ya Nduta yabereye ku mupaka hagati y'inkambi n'umutumba w'abaturanyi witwa ku Muhasha muri komine Kibondo kuri uyu wa kane, aho yari kuvuga ku bijyanye n'iryo sanganya. Colonel Magwaza yavuze ko iryo sanganya ryabaye ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu mu ishyamba riri mu birometero hafi 2 kugira winjire mu nkambi ya Nduta. Yongeye avuga ko abo bagizi ba nabi 2 bahenze uwo mumotari w'umutanzania abatware mu nkambi ya Nduta baciriye mu nzira zitazwi, hama baca baramwica bongera baramuturira. Nyuma yaho baciye banyaga imoto yiwe ababibonye n'abarinyi, ariko ntibashoboye gutabara batinya inkoho abo bagizi ba nabi bari bitwaje.
Alikondishwa kwamba awapeleke wateja wake wapi? Nduta. Wakaja wakamkaba hapo njiani
na abantu babiri bamuhaye amafaranga 50,000 kugira abatware mu nkambi ya Nduta. Batarashika neza mu nkambi baca baramwica bongera baramuturira kugira ntamenyekane. Ibijyanye no gucungira umutekano ni igikorwa kiraba twese impunzi hamwe n'abaturanyi. Ubw'ibyo musabwa gukorera hamwe no gutanga raporo ku gipolisi mubonye icyo cyose kijyanye n'ubusuma kibure ubugizi bwa nabi. Mu makuru dukura ku gipolisi benshi b'abagizi ba nabi n'abantu binjira mu gihugu cya Tanzania bavuye mu bihugu bituranyi bakoresheje inzira zitazwi hama bagakora ubugizi bwa nabi. Abo bantu kenshi bafashanya n'impunzi hamwe n'abaturanyi bazo muri ibyo bikorwa bitemewe n'amategeko. Ndabasabye dufashanye kugira dufungere umutekano wacu. Mu makuru yahawe n'abamotari bagenzi b'uwishwe Bwana Magwaza yavuze ko abo bagizi ba nabi bamusanze aho akorera muri komine Kibondo bamuhendesha amashiringi 50,000. Igipolisi kirimo kubandanya gikora amatohoza mu nkambi no mu baturanyi. Bwana Magwaza yavuze ko abantu 2 bamaze gufatwa, umwe n'umurundi yaje yava mu Burundi, uwundi n'uwo mu nkambi ya Nduta, bafatiwe ku mupaka wa Mabamba aho basanganywe iyo moto bariko barayijyana mu Burundi kuyigurisha. Bakunze kwiba imoto nshasha, iyo bazibye bajya kuziguza mu bihugu bituranyi. Ubwo baguza imoto yose kibure bakayitatura bakagurisha kimwe kimwe. Igipolisi cyarashoboye gufata abantu 2, umwe yari umurundi wo mu nkambi, uyundi yaje ava mu Burundi. Bafashwe bariko barajyana iyo moto mu gihugu cy'u Burundi ku mupaka wa Mabamba. Kubw'ibyo dukomeje gukora amatohoza mu nkambi n'inyuma y'inkambi kugira tugabanye ubwo bubisha. Nta mwaka urenga hatabaye ibitero bikorwa n'abagizi ba nabi bakoresha ibigwanisho mu ikomine ya Kibondo no mu nkambi. Mu kiringo cy'amezi 3 ashize hafi y'abamotari 5 baramaze kwicwa bazira imoto zabo. Kenshi usanga harimo Abarundi bava mu Burundi impunzi impunzi hamwe n'abatanzania bafashanye zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye ijwi rya Amerika zemeza yuko ubugizi bwa nabi ari kimwe mu bibazo bitaregera bikemuka n'umunsi warimwe bigateza umutekano muke mu nkambi iminsi yose
wapi umutekano wapi na ufiye kabisa umeze nabi umutekano ni kubera abantu baratangwe kwishwa mu makambi nico kituma rero tuko turabona umutekano unikwiye neza kuko bajya nani bamaze kunguka tukabona mu makambi bagaruka
ibintu biriko biriya dukiza kandi n'ibintu vyibonekeza hakuru je nico nosaba ku mashyirahamwe afashe impunzi nuko batugarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumirwa dusubizwe ku murongo agateka kacu kagaruke kuko bibonaga uko twahunze ntagateka dufise twaravyumvise yuko hari wapfuye biboneke ko ari umutekano muke hari yabuze none natwe ku ruhande rw'iwacu ivyo vyabashikiye natwe birategetswe kudushikira leta ya Yesu
izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye kuko hari abandi benshi banyuruzwa abandi bakaburirwa irengero ahogwa ubusa iyo hakozwe amatohoza nka mwene nayo benshi barakunze gufatwa kandi yatacu bagirizwa bigatuma umutekano muke kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Frederic Duterte wabaye perezida wa nyuma w'umuzungu wa Afrika y'Epfo ejo yitabye Imana azize indwara ya kanseri yarafite imyaka 85 azwi cyane kubera ubutwari yagize ubwo kurandura politiki y'ivanguramoko ya apartheid gufungura Nelson Mandela no kwemera amashyaka ya politiki arimo ANC yari yaraciwe mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Jean Patrick Ngendakumana umurundi wikorera ku giti cye kandi umaze imyaka 20 atuye muri Afurika y'Epfo aba mu mujyi wa Johannesburg. Ngendakumana haravuga uko yakiriye urupfu rwa perezida de Klerk.
Urupfu rwa Frederic de Klerk vyamenyekanye uno munsi mu mwanya uheze ariko rero uko tubona abantu bavyakiriye abantu benshi basa nk'uko naho yafuye benshi ntibababajwe n'urupfu rwiwe kubera mu minsi ya nyuma iheze yasa nk'uko mengo ntiyerekana mbeno cita gute ico bita romo n'intwaro yatwara intwaro ya apartheid yakajyanisha imiryango ya apartheid yatwara mugabo yaragize uruhara runini muri demokrasi yo muri Afrika y'Epfo aho yemera ko intwaro ya apartheid irangira hama hakaba amatora umukari ya ANC ugacusinda ugatwara igihugu cya Afrika y'Epfo kuva muri 1994.
Yararonse agashimwe ka Nobel kitule Nobel mu 1993 ari kumwe na Nelson Mandela kubwanya ako gashimwe yaragakwiye nkuko muvuze ko yagize uruhara naho mu nyuma kumbure hari ababona ko yisubije inyuma gatoya akagomba kuvugira iyo ntwaro ya apartheid.
Agashimwe yararonse ka Nobel bari kumwe na Nelson Mandela ico gihe niyumvira ko mu rujya mwanya byari bibereye ariko byari bibereye ko nticyari igikorwa cyoroshye cyane kwemera ko abirabure batwara iki gihugu nzira ko murujya mwanya wiwe yarabikwiye ko yarakoze ibishoboka yego ni legacy umuntu atomukura ko ko benshi byari byarabananiye cyangwa nta volonté bari bafise yo kubikora ariko rero mu nyuma inyifato yiwe ntiyabereye abantu benshi cyane ko sinzi n'amareaction ariko araba ku ma social media urabona ko abantu benshi bavuga bati no ikitubabaje nuko afuye atigeze asaba ikigongwe yerekane ko intwaro yatwaye yamereye nabi cyane abirabure bimwe bitabaho.
Yafise niyo Fondation Frederic de Klerk Foundation yakora ibiki iyo fondation hari kintu yafashe je kiboneka muri Afrika y'Epfo kubizanye no guhuza migu yose n'ubwoko bwose bwiza ico gihugu.
Kuvugisha ukuri ya fondation abantu benshi ntibazi n'ikikora ngaha ko ntiboneka cyane ku iri active umugabo niyumvira peut-être nkaho yaba mu za Cape Town niyo yoba yakora cyane hama abantu benshi nta kintu kinini bayizi ko peut-être aho yaba Cape Town niyo yoba yari très active cyane mugabo mu minsi yaheze iyo association aboneka igiri jwi biriko biraba muri kino gihugu itange nka conseil itange impanuro ko ibintu byogenda hama abantu benshi bishizemo ko ari fondation iri rasiste iraba interes z'abazungu gusa itaraba interes z'abanyagihugu bose bo muri kino gihugu ushizemo cyane cyane abirabure abahinde hamwe n'abakalade.
Muri make mu kurangiza president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashikije itangazo aho yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa de Klerk kandi yavuze yavuze ko yagize uruhara ruboneka mu kuzana demokrasi muri Afrika y'Epfo. Muri rusange umuntu afatiye byose hamwe mwabuze iragi giwe ko yafashije muri iyo demokrasi. Umuntu amufatiye muri rusange igihagararo ciwe azokwibukirwa kuki iragi giwe muri make.
Muri rusange biragoye kwishyira mugabo no kubenya yuko intate tuba ngaha tubona discrimination yabaye kera canke iki. Muri rusange harabazovuga ko yoba yarafashije kuzana demokrasi, harabandi bazungu ba extremiste bazovuga ati yaragurishije igihugu yari guhereza birabure, harabandi birabure bazovuga ati no ntiyagize efforo nini iboneka cyane kugira yemere yuko intwaro ya apartheid yari mbi cyane kandi yakoreye amabi abirabure cyane cyane bo muri kino gihugu. Nuko niko ndabibona muri rusange.
Urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Mu makuru ya sport, ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Mali yarayitsinze iy'u Rwanda ibitego bitatu ku busa mu rwego rw'amajonjora y'igikombe cy'isi kizakenerwa muri Katari umwaka utaha. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiranye uyu mukino wabereye Kigali.
Muri urwo rukino rwa gatanu mu matsinda rwabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo, umugwi w'u Rwanda Amavubi watanguye neza werekana ko ushaka insinzi na rijya mu nkino zine zimaze kuba utaratsinda na rumwe. Ariko ku munota w'umunani inyuma yaho Jihad Bizimana aronka ikarata itukura, urukino rwaciye ruhinduka. Abakinnyi ba Mali baciye boroherwa barondera inzira yo kumeneramwo mbere ku munota wa 19 Mali kiraronka igitsindo ca mbere catsinzwe na Moussa Dienepo. Inyuma y'umunota umwe gusa Mali yararonse ikindi gitsindo gitsinzwe na Ibrahima Kone. Abakinnyi ba Vincent Mashami babandanije bagerageza kwiranata kugira barabe ko boronka igitsindo biranka. Iyo migwi yagiye kuruhuka ari ibitsindo bibiri vya Mali ku busa bw'u Rwanda. Mu gice cya kabiri cy'urukino Mali yabandanije isumvya umugwi w'Amavubi wakina udakwiye, aho byari bigoye cyane ko abakinnyi b'u Rwanda basatira igori rya Mali. Abakinnyi b'u Rwanda kubera uburuhe bwo gukina badakwiye byabaviriye mu gutsindwa igitsindo kigira gatatu ku munota 88 gitsinzwe na Koulibaly. Ubwo rukino rwagiye kurangira ku ntsinzi ya Mali y'itsindo bitatu ku busa bw'u Rwanda. Kubera iyo ntsinzi Mali yaciye ironka uburenganzira bwo kuzobandanya amahiganwa ku ntambwe ya nyuma izohuza ibihugu cumi vya Afrika bizovamwo bitanu bizoserukira Afrika i Qatar mu gikombe c'isi. Umenyereza Vincent Mashami aremeza ko ikarata itukura baronse yahinduye urukino bibaviramo gutsindwa.
Ntabwo biba byoroshye gukina utuzuye ku ikipe nziza nka Mali, byatugoye gusubira mu mukino. Ku ikipe rero nk'iyi ngiyi ifite abakinnyi beza bafibazi cyo gukora imbere y'izamu, bazi gukosora amakosa abantu bakora ngira ngo badukosoye koko. Mu by'ukuri ntabwo ari match yoroshye kandi turi mu rugo twagomba kugira ibyo twitwaramo birenze ibyo twitwaye. Muri make ya navuga ko turababaye ariko tugomba kwigira ku makosa yacu.
Uwo mumenyereza w'Amavubi ngo ntarota atana n'akabando kuko mu buzima kizira kwita ku mwikomo.
Amahoro uba ufite iyo akazi ukora katagenda neza, uri umunyamakuru uzi ko nawe akazi kawukora katagenda neza. Icyo kimwe n'akandi kazi kose ntabwo ibintu bimeze neza, ntabwo wakwishima, ntabwo utuje, ntabwo uba wumva ufitiye ishema mu bantu, uba wumva ko hari ideni ufitiye abantu. Songira ngo muri make nta nakubwira ko ntabwo ari ibintu wa muntu yavuga ko yakwishimira. Ariko nyine mu buzima ugomba gufacinga ibibazo, ugomba kurwana n'ibihari. Ntabwo no mu buzima busanzwe ntabwo inzira ihora ari nyabagendwa, uhura na challenges zitandukanye ariko ubuzima bugakomeza.
Nta rundi rukino ruzosubira kubera kuri stade ya Kigali imbere y'uko icyo kibuga gisubirwamo, kuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi risanga kidakwije ibisabwa kugira cyakire inkino mpuzamakungu. Twabamenyesha ko na stade Amahoro itari kuriye kwakira inkino mpuzamakungu, bisigura ko umugwi wa APR urukino uzokina na Berkane yo muri Maroc mu nkino zihuza imigwi ya Afrika yatwaye ibikombe iwabo, uwo mugwi w'igisirikare cy'u Rwanda uzakirira hanze y'u Rwanda. Mu rukino rwa nyuma rwo mu matsinda, u Rwanda ruzokina na Kenya i Nairobi, Mali nayo izokwakira Uganda i Agadir muri Maroc. Kugeza kuri urwo rukino rwa gatanu, Mali niyo ya mbere n'amanota 13, Uganda ya kabiri n'amanota 9, Kenya ni ya gatatu ikaba ifite amanota 3, u Rwanda rukaza mu kibanza cya nyuma n'inota rimwe. Muri izi nkino zo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cy'isi, imigwi yo muri kano karere yifashe nabi cyane, kiretse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite amahirwe yo kuja ku ntambwe ikurikira, naho nyene itsinze urukino rwa nyuma ruzoyihuza na Benin. Ibindi bihugu byo muri kano karere nta mahigwe na makeya yo kubandanya bifise. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Cyote mu tutaza amatwi ibiganiro byacu byo kuri isaha birahumuje, ntimuza gucikwa n'ibiza gukurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.